Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Sangwikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe muri ano makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatandatu turi kwigerekezo rya 2024 ruheshi umwaka wa 2023 amakuru ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira abategetsi bamwe bari mu bakwegera imivumo igihugu cy'u Burundi kuba bemeza ko bashize imana imbere ariko bagakora ibinyuranye n'iby'igihugu kibiteze ko byashikirijwe na Padiri Dieudonné Nibizi mu mpanuro yahaye abitavye igikorane ni ku munsi ugira gatatu w'amasengesho yo gushima imyaka itatu Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi muri komune n'intara ya Muyinga naho abanyagihugu bafise amafaranga mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bari mu midogo itagira uko ingana ntibaronswa amafaranga yabo bifuza agizwe ni noti shasha kugira barangure imigambi yabo muravyumva muri ano makuru ku minsi yose ya gatandatu naho murabizi turabategurira ikiganiro ku isoko uno munsi dushimikira ku myidogo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku butare bwitwa Terrar bwasahuwe n'indongozi n'ayandi ni mu kanya mugume hafi ya radio Inzamba gateka kawe
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turongeye kubaha ikaze tuyahere mu gisata cy'ubutunzi igitorokira hari gikwiye ariko habuze uburyo bwo gucunguruza bakivana mu bubiko buri mu gihugu cya Tanzania izo bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye na radio y'Abongereza BBC umukuru w'igihugu akaba yizeza abarundi ko icyo kibazo kigiye gutorega umuti ni mu bumvirize
normalement quand il y a un problème il y a une solution vous avez vu que tout après l'origine c'est des sabotages. Ceux qui ont saboté le secteur carburant, ils sont toujours là. Et ce sont eux qui avaient des moyens.
Uwisa mwane zose za maziro migumuti. Yose vijabwe kwa watasha ze kodo torera umuti ikikiwazo chigitoro. Awali koze warazu kandi yu wafisu mdugo kunguru zigitoro wa kibani Dar es Salaam. Uno munsi dufise igitoro gikwiye mu bubiko bwacu uri Dar es Salaam. Mugabo abo bose bafise amakamyo ubigitoro bazana bakinjanya amastasiyo yabo gusa. Naho igitoro gihari kuko kizana n'umuntu umwe ari we baba bahaye isoko ryo kukizana. Imirongo izokama biri miremire. Ubu bashavuye kubera twatoreye umuti bijanye n'ububiko bw'igitoro uri Dar es Salaam. Baca bihora ku banyagihugu. Ibyo byose nibyo tugiye gukuraho. Turashobora no kubaka rusha ngo kubandanye. Nyabadanda zigitoro ngahi wacho. Ndazi kwa mumisi iri imbere tuzo vitore rumuti. Tugiye kwicara n'abafisa amastasiyo kugira dutorere inyishicho kibazo chike na gigitoro. Ndazi kwa ingingo tuzo fata zitazo burabo zigitaro.
Alors, je sais que nous allons nous asseoir, attendez un peu et vous allez voir que la solution sera trouvée. Mais il y aura ceux qui vont souffrir de cette solution.
Umukuru w'igihugu ngo akwiye kuva muri soko niruze akareka guhenda abanyagihugu akabamenyesha ingorane nyakuri ituma igitoro kibura n'ikigiye gukorwa. Izo bishikirizwa na Federico Bamvuga Inyumvira arongoye Runani Sefo Harusha. Federico Bamvuga Inyumvira amenyesha ko kubura igitoro ari agahombo kanini ku gihugu kuko igitoro gituma abantu n'ibintu byunguruzwa iyo kibuze ubutunzi bw'igihugu butera busubira inyuma ni mutega amatwi.
Nta muntu numwe atotangazwa n'ingene Uburundi bumeruko gushikaho tubura n'igitoro abanyagihugu bashobora gukoresha. Ubura igitoro na gahombo kanini ku gihugu kuko ibitoro bituma haba iyunguruzwa ry'abantu n'ibintu. Iyo atari iyunguruzwa ry'abantu n'ibintu ubutunzi aho ariko burasubira inyuma. Kuko itunga no kuvuga n'abantu bagenda hirya no hino bagiye kurondera ibyo bakenera. Hanyuma iyo baje rero bakazana ibyo barondera barashobora kubidandaza cyangwa bakabikoresha muhira icyo nico bita itunga ry'igihugu niko kugwiza itunga rero nkavuga nti ukubura ibitoro biratangaza kubera ko byarabuze niko turabona ba matosera baza kutwumvisha yuko ibitoro bigira biboneke munyuma umukuru w'igihugu aravuga ati ibitoro bigiye kuboneka vuba ngiye kuvyifatira mu ntoke birava aho biragenda muri regidezo munyuma umukuru w'igihugu ati burya biri Dar es Salaam muragenda mu bitoro Dar es Salaam kuko mbere kubitora Dar es Salaam na hantu gende kubitora wabibitse ata amafaramu twoya takutwaye umwe ngenda kubitora mu buyenzi turo turatangazwa no kubona ikintu nkico kibura mu gihugu kandi ubutegetsi buhari kandi atana kimwe uriko burakora kugira ngo ibyo bitoro biboneke nitwumva rero ico arico n'ubu umuntu wese yumva ko abuze ibitoro mu gihugu aratangara naganiriye n'umuntu w'umutegetsi wo muri ngaha wo mu Bubiligi avuye Burundi arambira ati navuye Burundi nsanga ari mirongo myinshi ku bunywesho bw'ibitoro atariko afite Kigali nta mirongo nasanze atariko kandi Kigali ni kuvuga n'u Rwanda Rwanda n'u Burundi busangiye kahise Rwanda n'u Burundi ni bihugu bitayefise bidashika bidashikira kwibahari ati Rwanda n'u Burundi ni bihugu bifisanya gihugu basa nabangana ati ntitwumve rege gituma dusanga mu Rwanda byose biriko bigenda neza mugabo mu Burundi tugasanga ibintu biriko biragenda mwe nuko nta nsiguro twaronse naha nta nsiguro umuntu ari butange bisigura yuko hari ikibazo kizitanye mu butegetsi bw'igihugu
abafise ububiko mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na canke mu mabanki muri commune Muyinga bamenyesha ko bacifumbereje kubera ko bataronswe amafaranga bifuza agizwe ni noti nshasha kugira barangura imigambi yabo ivyo biruko mu gihe musantere wa commune Muyinga Amede Misago we ashima urugero amafaranga arenga miliyoni 71 yari yatanzwe n'abanyagihugu muri commune akegeranywa n'abajejwe intwaro kugira ngo babakabire amanoti mashasha amaze gusubizwa beneyo ido nido na mugenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana
amafaranga arenga miliyoni 65 z'amarundi kuyashika miliyoni 71 yaragizwe ni noti z'5000 n'iy'10,000 yari yaratanzwe n'abanyagihugu ku kiringo ibanki nkuru ibaronse noti nshasha ngo aramaze gusubizwa abanyagihugu musantere wa commune Muyinga Amede Misago arabishingira intahe ngo abo baba batarayaronka n'abatabimenye abasaba kuja kuyatora
izo miliyoni no munsi ubu nyine kurasanga ndababwira zirimo ziratangwa zirimo zirasubizwa za noti nshasha mu mazoni ya segite commune Muyinga ariyo Rugari Munagano Muyinga na Cumu ayo mazoni twashobora kugenda tugasanga kumbe muri ariko bashyitse hariho umuntu atabimenye abo n'abatashoboye kudushikira ariko tuhari ku bwabo abanyagihugu barimo baratwumva batwumva nabo basigaye tutoya basengera ku mazone ariko tutubabuza ko ubona ko ayakeneye byihuta nubwo wewe dusanga ngaha ku ikomine
nubwo abanyagihugu badafite ububiko mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na canke mu mabanki bagize ayo mahirwe yo kuronswa amafaranga yabo ngo siko bimeze ku bafise ububiko muri ayo mazu kuko ngo n'ubu batarasubizwa amahera yabo agizwe n'inoti nshasha
ubu amashirahamwe kuziganya no kugurana na canke amabanki ariko atanga amafaranga atarenga 200,000 canke 300,000 ayo mafaranga ari make cyane rero ku buryo adashobora kurangura umugambi na cyane cyane nko kuraba usanga batsindiye amasoko hanyuma ntibaronke amafaranga akwiye kugira ngo bakore ayo masoko eka hari n'abandi bafite abakozi benshi bari kuyakoresha muri kino gihe iyo bakeneye guhemba usanga ari ingorane badashobora kuronka amafaranga yo kubahemba
abanyagihugu babikije amahera yabo mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana be no mu mabanki bakavuga ko barambiwe n'imvugo y'ayo mazu ko ata amafaranga bafite
Josephine Jones Nkunzimana turagushimiye ku munsi ugira gatatu w'amasengesho yo gushima imyaka itatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi Patrice Diodone Nibizi mu mpanuro yahaye abitavye igikorane yabwiye abategetsi ko bamwe bamwe muri bo bari mu bakwegera imivumo igihugu kuba bemeza ko bashize imbere Imana ariko bagakora ibinyuranye n'iz'igihugu kibiteze ko uyu musaseredoti yavuze ko benshi baheza kwiba kwica be no gukora yandi mahano bagaseruka mu bikorane byo gushimira Imana tumukurikire
gukoresha izina ry'Imana mu kwitekanya mu bintu bishobora kudukwegera amahano harimo no gukoresha nabi izina ry'Imana aha mu Burundi hari inyifato itari yo kuri bamwe bamwe bararenganya abantu bagahamagara Imana mushobora byose barasahura bagashimira Imana barinze ibintu bakabyonona bakambaza izina ry'Imana bagendera mu ngeso mbi bakihamagarira izina ry'Imana turaguwe muzo dukwegera ibihano muzo dukwegera umuriro muzo dukwegera ishavu ry'Imana tubwiryo zina ry'Imana twambaza ubutariko tutagomba kugendera mu kuri tutagomba kugendera mu butungane tutagomba gukoresha izina ry'Imana mu rukundo nitubireke nikunume ahandi aho Imana idoshagura ibisabiso byanyu biranukira indirimbo zanyu ziramena amatwi kuko rari byo mu iri rwanda rari byo mu bantu gushyira Imana imbere ni umutego twiteze kandi byari mbere ko tubikora kugira ngo dufatireho duhinduke tubandane dushyira Imana imbere mugabo duhinduke rero twigenze nk'abashyize Imana imbere tuvuge izina ry'Imana turibere duhamagara Imana twiteguye tuvuge Imana kubera turi abana b'Imana nyine icyo ni cyo twemeye kandi iyo tutahabye neza tuzogwa mu mutego twiteze cyane umuryango wacu tuzoragama.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya ubonaho n'umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi dushimikira ku myidogo y'umukuru w'igihugu yuko ubutare bwitwa terroir bwasahuwe n'indongozi ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ko amafaranga yavuye mu mabuye y'akabuyenge atigeze yinjira mu kigega cya leta. Bamwe mu bizi by'amategeko bakavuga ko abanyagihugu bamaze kuruhishwa n'iyo myidogo y'umukuru w'igihugu ya buri gihe. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa 24 ruheshi mu 2023 murakurikira umwe muri abo biza amategeko muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze. Mu kiganiro cyitwa ikiyago na Sebarundi kiremeshwa n'umumenyesha makuru Jerome Niyonzima umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko igihugu cyasahuwe amatona arenga 400 y'amabuye y'akabuyenge
ntayaterera rero mu gakara araje barimbi barikorera kubera iki indongozi zazuza kugavita kodi igihugu nane n'umuntu ashobora gutwara itoni zirenga 400 akazitwara niyo mpezi ntihagire ifaranga rero gize mu gihugu hari indongozi ziri na nubu shikirangaji kwa utazi mkari mkari njibimba babo ubu shikirangaji kwa utazi njiwa mishora babo sumo majezwe zingezi bugabo bari numira neza turibwa.
Janvier Bigirimana yizi by'amategeko abona ko iyo myidogo y'umukuru w'igihugu ya buri gihe atakimarira Barundi.
Twibaza ko harimo guhema Barundi kuko umukuru w'igihugu bwa mbere ajijwe gucungera inyungu z'Abarundi ntajerwe kwidoga ntajerwe kuvuga yuko igihugu cyapfuye nkuko akunda kubivuga ntajejwe kuba umurorezi cyangwa kuba umuntu asemerera mu bandi. Twibaza yuko hari gihe mu byavuga bariko aribagira inguvu ahabwa n'amategeko nako ntanavyibagira kuko biraboneka yuko yakeneye gukoresha izo nguvu haraho azikoresha uburero bwa hafi bwarabonetse yuko iyo inyungu ziwe zigeramiwe iyo ari habagomba kumurondera mu by'ubutegetsi kenshi abiruka ko kandi akabishobora ntibyumvikana rengene baza kuturirimbira kuvuga yuko mu myaka ine ngo bwimbwe ariko ngo taruhera na rumwe rwagiye mu kiga cya leta akavuga yuko abakoze ibyo bazwi. Twebwe ikibazo cyo twibaza ni iki, mbega none nimba abantu bakoze ubwo bunyonyezi bakoze ubwo bubisha bazwi habuze iki kugira ngo amategeko akurikizwe abo bantu bakurikiranwe bafungwe bishuzwe ibyo bivye na cyane cyane habeho ukubahiriza amategeko no kubahiriza ubutunzi bw'igihugu.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba umushingwamanza Janvier Bigirimana avuga ko abije amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa ibyibwe navyo bigasubizwa.
Iyo rero nk'umushikiranganji ajerwe vy'amasoko ntanga nguvu canke undi mutegetsi wese akoze ubunyonyezi nivyo hari gice cy'amafaranga kumuraja mu mufukiwe mugabo yose ntaje mu mufukiwe ivyo bihangange biri ku butegetsi barayagabura hariya yandaje mu mugambo ivyo ni ibintu bizwe tukavuga tuti rero nimba Ndayishimiye agomba kugira ivyo ahinduye nave kuri iyo ntambwe kwidoga aje ku ntambwe aho abo bantu bivye ibintu habeho imanza abahanwe kandi ivyo bivye babigarukane kuko twebwe nase bitumariye kutubwira ivyo kwidoga bimaze kubwira kenshi mugana nibaza yuko muri uwo mugambwe turazi yuko ari mafia yenyuje ubu rero igihe cyose yazoza kuvuga ko ari kararirazi abantu bivye igihugu mugo badafata ingingo zibereye Yesu kubahasha twumva umengo nawe nyine azoba ari muri abo nyine batembagaza igihugu muri abo biba kuko ubwo bubasha afite bwo kwikirana abantu ntabukoreshe izo nguvu afite ntazikoresha kugira ngo acungere inyungu z'abarundi twibaza ko aba ari karahemukira abarundi aba ari karahunyanga amategeko aba ari karahunyanga ibwirizwa shingiro izo mvugo zo kwidoga izo mvugo zo kugomba kwiyeza wenyene izo mvugo zo kugomba kwerekana ko ibintu byose byafuye ariko akora wenyene ivyo ntacho bidufasha ahubwo kuri abantu babarivye amateka aratomoye nabantu bazwi bamwe bacari mu mabanga akomeye abandi kumbure bafise ibindi barimwo mugabo bantu nibakurikiranwe ubwo butunzi bw'igihugu bugarugwe hamafata ingi hafatwa ingingo zo gufungira neza ibintu bya leta abarundi ntibame mu bukene igihugu nticame ari cyanyuma abarundi ntibame bari ko bumva umukuru w'igihugu ari karidoka mu gihe yahawe ububasha budasanzwe n'amategeko kugira ngo acungere iby'abarundi
igihe umukuru w'igihugu yavuga ko igihugu cyasahuwe amabuye y'akabuyenge bita terra yari kwahimbaza imyaka itatu amaze ku butegetsi yakwiye kuyigeneka rezo rya 18 ruheshi aha akabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 24 ruheshi mu 2023 mwari ko mugishikirizwa na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko
Emile Nibasumba urakoze ubonaho ni wa mwanya wo gukurikira makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi turangije tuyashikirizwa na Eddie Claude nini nahatswe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaza mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi tuyatangurire kumenyesha makuru iwacu chandika kumuntu ashaka kubaka ukivuko cy'umunyabugete inzu izingenzi abarovyi bakabona ko bahohotewe kuko ariho bahora baronkera ikibatunga n'igitunga imiryango yabo igice cico kivuko kigiye kubakwamwo ayo mazu kizitwa Nyabugete Beach kubwico kimenyesha makuru iwacu ico kibanza cakoreshwa mu kwanikira amafi no kuyabika imbere yo kuyashora hanze y'igihugu abarozi baridoga bavuga ko umwe yahora n'imiburiburi aharonkera 5000 by'amarundi buri munsi bakabona ko gutunga imiryango bavuga ko inyungu z'abantu 5000 zigiye guhabwa umuntu umwe rudende wenyene ariwe Alexis Mfumukeko Ayo matati ari muri abo barovyi na Mfumukeko azwi kuva kera mu bushikiranganje bw'ibidukikije kandi ko hari hashinzwe umugwi ujeje kwatorera inyishu ukaba wari wategetse Alexis Mfumukeko gutanga ikibanza kizubakwamwo ubwiherero naho bazokwanikira amafi Tuandanya ya makuru yanditswe n'umenyesha makuru ku Burundi na Burundi Echo cyo kinyamakuru cyandika kwihindagurika ry'ibihe byakoze ko abanyagihugu bo muri quartier Mushasha ya kabiri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu baracafise ibikomere byatewe n'ihindagurika ry'ibihe kuko ibintu byabo byatwawe n'imyuzurira y'uruzi rusizi mu mwaka wa 2020 imirima yarononekaye amazu arabomoka nabo barata baromoka baje kurondera aho bakika ubusaya ahandi imiryango ishika 1500 ikaba iba mu buhungiro aho itinya kwandura ingwara harimo na malaria kubera aho baba batutikiranye batinya kandi ko abana babigeme batwara inda z'indaro kubera uburyo babayeho ikindi ngo nuko ubutunzi bw'imiryango bwahungabanye iba nk'isi yemeza ko ibice 98% by'abarundi bakozwe ko n'impinduka z'ibihe kandi ko umusozi wose ukeneye ifashanyo y'amadolari muri yardi n'inusu Nayo SOS Media na cho chandika kwifungwa ry'abantu bane mu ntara ya Ngozi bagirizwa gukora inoti z'amagendo z'ibihumbi 15 izo noti ngo zisa n'izindi kiretse ko amafoto adapanze neza ubu bafungiwe mu gasho k'igipolisi kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi ibikoresho bahora bakoresha bikaba byarafashwe. Imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru ku Burundi, tugaruke ku kinyamakuru iwacu canika ko gukoresha ubuhinga bwa none mu mabanki y'u Burundi bizofata umwanya utari muto. Kuva ku igenekezo rya 18 ruheshi uno mwaka, ibanki nkuru y'igihugu yategekanya kurungikira amahera abanywanyi aho kuja ku mabanki kuyabikuza aho hashinzwe igitigiri ntarengwa c'amahera yo kubikura. Abanywanyi b'amabanki ntibakiriye neza iyo ngingo kuko batumva igituma batobikuza ayo bashatse. Amabanki mato mato nayo asabwa kwikora ku mabanki y'ubudandaji asanzwe akorana nayo. Ariko rero nkuko ico kimenyesha makuru kibandanya kibivuga, ayo mabanki y'ubudandaji ashira imbere inyungu z'abanywanyi bayo. Aho ni mu gihe ayo mabanki mato mato nayo atemera ubikuza ayarenga 300,000 by'amarundi kugira ngo amahera ntahave abaherana. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru ku Burundi. Mwari kumwe na Eddie Claude ninahazwe nkaba ndabifurije kuranirwa aho muri hose naho utaha na Radio Izamba gateka kawa.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Izamba.
Eddie Claude ninahazwe ugize neza, ninahano rero duciye dusozerera ano makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi, bagenzi banje bayateguye ndabakengurukiye. Sinyoni ninje imbere mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye naho ubutaha.